radio indundi culture amakuru mu kirundi
turabahaye miriwe ncuti bagenzi mu kumara ku kigano vya radio indundi culture no mwanya wa makuru mu kirundi amakuru kuri umugoro wo kuwa gatanu tariki ya 23 kwezi kwa 2026 agizwe n'izingingo nkuru zikurikira Urongo inama y'Episkopi Katolika b'i Burundi ahamagara indongozi kwitwararika ibijanye n'indero y'ugwaruka hamwe n'igisata cy'ubutungane ivyo Musenyeri Bonaventure na Imana akaba yabishikirije mu nyigisho yatanze kuri wa kane mu gisabisho mpuza madini cyatunganijwe n'umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD de kiyo kibera ku mugwa mukuru wa politiki Gitega inama nkenguza amateka yemeje kuri uyu wa gatanu integuro y'ibwirizwa rikinga ibitororokanywa ku muntu bimuranga ariko bamwe mu bakenguza amateka berekanya make haribonekeza ubukene bw'isima ihingurwa n'uruganda Buseko muri kino gihe muri zone Ruziba komine Mugere ntara ya Bujumbura ni nyuma y'iduga ry'igiciro cyayo ryabaye muri inondwi abanyagihugu ariko n'abagasaba ko naho yaduze yoboneka ku isoko mayimenyere ku munsi wa gatanu tubashikiriza inkuru ijanye n'imico kama uyu munsi tubabwira imiziro ishingiye ku bugeni amakuru saya gusa tubafite n'ayandi n'amakuru agamwe bw'ivyuma na Kofi Olivier Weri Ntwari Dieudonné niyo yanzigamenyewe ndabashikirize mu kanya n'inkuru imwe
Radio Indundi Culture
dasubiye kuba hamwiriwe mwabeje kuvyumva mu nkuru kurongo inama ya Episkopi Katolika b'i Burundi ahamagara indongozi kwitwararika ibijanye n'indero y'ugwaruka hamwe n'igisata cy'ubutungane ivyo Musenyeri Bonaventure na Imana yabishikirije mu nyigisho yatanze kuri wa kane mu gisabisho mpuza madini cyatunganijwe n'umugambo uri ku butegetsi CNDD-FDD kiyo kibera ku mugwa mukuru wa politiki Gitega yerekanye ko mu gisata c'indero urugero rw'abigisha ruguma rugabanuka ibikoresho navyo n'inyubakwa biguma bisaza ariko ntibisubigemwo canke ngo bisanugwa Musenyeri yavuze ko kandi abantu bidogera ubutungane agatera akamu abajejwe ico gisata n'inyamirama bigukurikiza amategeko n'ukurenganura abarenganijwe ku mugwa mukuru wa politiki Gitega twakura mugenzi wacu ni se ntanguvu
Umwepiskopi mukuru wa diyoseze nkuru ya Gitega Musenyeri Bonaventure Nahimana asaba indongozi z'u Burundi kwihatira gutunganya neza muri uyu mwaka wa 2026 igisata cy'indero n'icy'ubutungane mu ntumbero yo gutsimbataza bibereye inyifato y'ukubaka igihugu mu misa yahimbarijwe mu isengero ya paruwase yitiriwe Francisco w'Assise mu Magarama ku mugwa mukuru wa politike kuri uyu wa kane yo gutangura igisabisho cy'imizi itatu cyo gukengurukira Imana cyatunganijwe n'umugambwe uri ku butegetsi Musenyeri Bonaventure na Imana irashimikiye ku ndero y'ugwaruka ibyirizwa kuronswa ingufu nshasha n'akanovera gutyo ubwo gwaruka rukure rurazwe ishinga yo kurondera ineza n'iterambere yarikanye ko habwirizwa gushyirwaho ababigisha n'ibikoresho bikwiye mu gihe abigisha bagenda bagabanuka hamwe n'inyubakwa n'ibikoresho bisaza ariko ni isanugwe canke bisubirizwe gutyo inyifato ziri mu mashure zitabereye ziranduranwe n'imizi harimwo ubunebwe ubeshi ubwiyorobetsi ubusuma bw'ibibazo n'ibindi ahubwo gugwaruka ruronse indero ishingiye kukuri n'urukundo mu gisata cy'ubutungane Musenyeri Bonaventure na Imana yashimikirije ko hari abantu bidoga aterakamo abari mu misa guharanira ukuri n'ubutungane mu gihe ari muri abo nyene harimwo abarenganya n'abarenganywa abadodobereza abandi n'abadodeberezwa abica n'abicwa gutyo aboneraho akaryo ko guhamagarira abajeje ubutungane n'inyamira babi gukurikira amategeko n'ukurenganura abarenganijwe ese ntago bigitega radio indundi kituyo
anise ntanguvura kenuye twibutsa ko badukurikira ko uyo mugambwe CNDD-FDD duri ku butegetsi nawo ubwabo wemanga ko harabanywanyi barenze urugero mu kugaragaza inyifato zitabereye mu ijambo yashikirije hatangura icyo gisabisho kuri uyu wa kane nk'uko twabashikije mu makuru yacu munyamabanga mukuru w'uwo mugambwe Veriano Ndikuriyo yahamagariye abanywanyi b'uwo mugambwe guhinduka acashikiriza ko icyo cifuzo cawo uno munsi cerekeye abarongozi bibereye mu bisata bitandukanye bigize ubuzima bw'igihugu
tubone impinduka by'ukuri kuko hariho muri twebwe abarenza urugero mu nyifato zitabereye abanyabanga bafise akaranga mutima hariho abibagiye icyo twabe duharanira kuva tukiri umuhari none urya igiturire ugitanga kugira ngo aroswe ibyo atarafitiye uburenganzira unyuruza amatungo rusange ukumira abandi hageze inyungu rusange abadindiza ibyo bategerezwa gukora abo hari uwovuga ko turi kumwe imana irabona ko igihugu cyacu ikeneye indongozi nziza mu bisata bitari biki ni byiza ko abene gihugu batubonamwo akarorero kuko baratwizeye twirimbure duhinduke aya masengesho azosozegwa n'ikoraniro kaminuza ridasanzwe ry'umugambi wacu aho mu bikuru bikuru bizokwigwa muri iryo koraniro ari gushyiraho indongozi zizorongora umugambi wacu muri iyi myaka itanu tugiye gutangura aho bukera dusaba imana rero ko turosa indongozi zikora zivuye inyuma kugira ngo tugabanye imyaka twihaye yo gushikana u Burundi ku gihugu cifashe igihugu giteye imbere
Severien Ndikuri yo akaba umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD-FDD mwishiramwe Orico Mejo gishinze kugwanya ibiture n'isasagwa ry'ubutunzi risaba umugambwe utwara ugiye kugira ikoraniro kaminuza kugena inzego zoshikana abarundi kuvyo bemerewe n'ubutegetsi mukuru iryo shirame Gabriel Rusirasanga hageze ko abarundi bashikirizwa ivyukuri ingene ivyo bemerewe n'abatwara biriko birashirwa mu ngiro kurikira Gabriel Rusirango Orico Me
yakoraniro kaminuza ivyo bazokwiga bo ntavyo nzi mugabo kwebe nkabe nk'abanyagihugu bajye abantu baradufite ideni irizo de contarandre kuri twebwe kandi bidiko ndabivuga gutya nishimiza amategeko nja mwibwiza shingiro ntaje no masezerano muza makungu rundi bwashize gukoma mwibwiza shingiro mu ngingo ya 39 itegeka umwene gihugu wese kwategezwa gucunga no kuraba nizo gitunga cy'igihugu tariko rero nonekara ikigira kabiri hari amasezerano muza makungu rundi bwashize gukoma ico bita pacte international relatif au droit socio economique et culturel mwa amasezerano hariho ikintu cyitwa amadruwa nk'atandatu igihugu kidashoboye kuyashira mu ngingo cyubahirize kumwene gihugu no kuvuga yuko icyo iyo abantu batwara bataribo canke babataragira ico no kwita imbono karoroka sanswe umwene cyo kuwesa ha bagomba kugira shonki nafungura kirazira kumva ngo hari umuntu yashonje hariho leta nico bitaro droit à l'alimentation no muri constitution hariho ico bita le devoir et le droit des citoyens umusezerano afise vya sabwa mugana we narafise vya saba abisaba nde leta hariho rega no droit à la justice urenganijwe mu gihugu ugomba kurenganurwa n'inzego z'igihugu kuko niryo tegeko ryagomba kugira ivyo rero ko bagiye muri Kongo no mugambo utwara bagende nibavaye batugirire communique batubwire bati désormais kivyo abatwara biyemeje bariko barabishira mu
Gabriel Rufitira Kabarongoye ishira hamwe gishinze kugwanya ibiturire n'isesagwa ry'ubutunzi bwa leta Oricome haribonekeza ubukene bw'isima ihingurwa n'uruganda Buseko muri kino gihe muri zone ruzwa commune mugere ntara ya Bujumbura nyuma y'iduga ry'igiciro cyayo ryabaye muri inondwi bamwe mu baguzi co kimwe n'abafundi bavuga ko bahitamwe gukoresha isima iva hanze y'igihugu na cane cane iva mu gihugu ca Republika iharanira intwaro rusangi ya Kongo abanyagihugu basigura ko badatahura igituma ico kidanazo kiduzwe igiciro ku buryo gihakwa kungana igiciro cisima iva hanze basaba ko yosima yoboneka ku masoko naheruka kuduga igiciro uri vye kwizera
no butembera ku madepo hajya nubagenda ubonye umufuko wabose ko hanze n'icuze ndagama
Abo ni bamwe mu baguzi dusanze mu ruzi baberekana ko isima ya Buseka ari nk'umuzi w'ibuye. Aba twavuganye bashikiriza ko bahitamo kugura isima iva mu gihugu cya Kongo.
None basaba ino katayiboneka.
Tumugurire. Isima ya Buseka ni twigira tibona n'ijana no kuyigurisha n'ababa bayirambiye. Hari na busanga bahaye bayigurisha umengo barayinyegeje.
Nimba niyo bakoresha ubu bose.
Haboneka ya ndi ya Kongo. Imwe kwe trande nimwe nyene ya Kongo kwe karande
ya Buseko yuhitiye
ino ntiho mbona mutwese dukoresha onyiva muri Kongo
aha rero bibaza igituma isima izimba mbere ikanabura kandi ikoregwa mu Burundi
isima nta Buseko bavuga ko ikoregwa iwacu rero none ikazimba humva
yako sekiratuki ya Kongo yo ikigumira ku biciro bibaye bahe
kubona nk'isima ari nk'iwacu mu Burundi gakinyegeza mukayo handi hano kumukarakara hajya kwiha Buseko ntawe wasanga kwibaraba asi iyo bafuma bayiduza ariyo ngaha ikanabone
mu ngorane zishika nuko hari abahagarika ibikorwa byo kubaka
nk'aba bapatro bakunda kubaka ibiciro birashobora kumudugana akamanza akabihagarika natwe abafundi twisimamwo ba misi yose duca tuhagirira ikibazo benshi baca bamanza bakanabitinya bakareka kubaka
bamwe mu bo twayaze babona ko icyo giciro cyadugije cyo kugabanuka
nk'ibi bibi wacu tukagabanuka
ibiciro byapunguka kugira natwe twisimamwo tubone kuronka akazi
barabe barabe ukuntu byogenda kugira ngo isi iboneke bizicigura tuyitutinyege
Isimihingu ugwa nuruganda vitabu sekiheruka kudozwa kuvigenekezo jya 19 nzeru y'umwaka.
Umufuko wahora ku mafaranga 45,000 ubugugwa amafaranga 55,000.
Radio Indundi Culture.
Radio Indundi Culture amakuru yacu arandanya ku isa 12 minota 27 inama nkengu z'amateka yemeje kuri uyu wa gatanu integuro yibwirizwa rikingira ibitororokanywa ku muntu bimuranga kimwe mu vyagarutswe ko na bamwe mu bakengu z'amateka nikijanye na ugwego rujejwe igikorwa co gutororokanya no gukingira ibitororokanywa ku muntu ruzotwarigwa ningene runo ruzokorana n'urundi rukora igikorwa nk'ico arigo IRCT kiko cigihugu kijejwe ibiduguhanahana makuru mu Burundi mushikanganye mu vyaje jwe harimo umutekano yasiguriye abakenguza amateka kugo gwego ruzoba rujeje kugenzura ko ibitororokanywa ku muntu bikingiwe mu bisata bitandukanye mu gihe ikigo IRCT cyo kiraba ibitororokanywa ku muntu bikingiwe byo mu gisata cyo gutuma tumana ko amakuru vishi kuri no nkuru na mugenzi wacu Jide nahaye
bamwe muri abo bakenguza amateka badije umushikiranganye umvyajejwe harimo umutekano ingene gwego ruzoba rujejwe kugenzura ibitororokanywa ku muntu bimuranga Ruzoro twarigwa mu bushikiranganje mu byo bujejwe harimo buhinga bwa none ruzogenzura igikorwa gisa n'ico gisanzwe gikorwa n'ikigo cy'igihugu IRCT kigenzura ibyo gutuma tumana ko mu Burundi abakenguza amateka nka Sabine Ntakarutimana na Leonard Habimana bakaba basanga hashobora kuba kwinjiranira mu mabanga hagati y'ibyo bisata bibiri kuri ayo makenga umushikiranganje byajejwe harimo umutekano yasiguriye abakenguza amateka kugo gwego ruzoba rujejwe kugenzura ko ibitorokanywa ku muntu bikingiwe mu bisata bitandukanye mu gihe ikigo IRCT cyo kiraba ibitorokanywa ku muntu mu gisata cyo gutuma batumana kwa makuru gusa nkuko byasiguye n'umushikiranganje Leonidas Ndaruzaniye mu ndwi iheze iyo nteguro yibwirizwa yemejwe n'inamashinga amateka inyuma y'ugutegwa k'umukuru n'umukuru w'igihugu hategekanywa ikiringo cy'umwaka umwe kugira ibisata bya leta bitororokanye biranga umuntu byandikishe muri ugo gwego mu gihe arameza 6 ku bisata byigenga nkuko biri muri iyo nteguro y'ibwirizwa yemejwe
Jide nahaye mu gisata c'inkino kisha mu gihe ukino g'umupira w'amaboko handball rimenyesha ko rifise imigambi yo gusubiramo ibibuga mu ntara zitandukanye kugira ngo bise neza niharangira ibikorwa byo gusanura ikibuga ca Sesinga kiri mu zone Ngagara komine Ntangwa mu ntara ya Bujumbura Dofe niko bamye arongo iryo shiramwe mu kiganiro hahe hadyo Indundi Kirutire kuri uyu wa gatanu yamesheje ko kubura ibibuga byiza cane cane mu ntara bituma hari impano z'ugwaruka zitaja ahabona tumukurikire akabari kuri mikoro ya mugenzi wacu Jotan Iratuzi
ivyo twabifashe mu ntumbero yo kugira ngo tubanze dusanure ikibuga cacu tubanze tugiheze ubu twatugeze mu gice cyo gusakara zaba ikibuga gifite ubwugamo bukwiye aho abantu bose bashobora kwicara kigira kabiri nuko tuzadufise aho abakinyi bashobora kwihindurira ico twita vestiaire no kwitegurira ikigira gatatu nuko bazware ko akinira ku kibuga cha kijambere kiriko na tapi synthetique mwavyibona ko twajeje kuyisasa hasigaye ivyo gucapa imirongo ijanye n'ikibuga cha handball aho tugeze ubu twa tugeze nko kuri bitatu vya kane by'ibikorwa twategezwe gukora kuri iki kibuga tukoranye n'abahinga babijejwe baratubwiye yuko ibikorwa bishora kumara indwi zibiri kunyubako twagize tuzoba dukwije amanorme yo kwakira inkino mpuzamakungu twebwe intumbero nyamukuru dufise muri federasiyo yacu nuko twogwiza ibibuga byiza kugira ngo abakinyi bashobore kuronka aho bakinira heza muri programme rero ya federasiyo dufise iki kibuga ni cahera tuzosubira turondera nabandi bagira neza abandi boshora kudufasha ibikorwa hariho intara nyinshi dufise yamatana mugabo kubera kuburaho bakiniraho bimenyerereza ugasanga izo mpano zipfuye busa mu ntumbero rero kugira ngo duteze imbere urukino rwa handball no kuzobanza kugwiza ivyo bibuga kugira ngo ugwaruka rwacu rushore kuronka aho gwimenyerereza cyane cyane
Ubushikanganye mu byo bujejwe harimo gutuma tumana kwa makuru burashimishwa nuko amashiramwe yigenga asahiza inzego za leta mu kunywanisha abarundi ivyo byashikirijwe kuri uyu wa gatanu n'umuhanuzi akongera akaba n'umuvugizi w'ubwo bushikiranganje mu gihe ishirahamwe rijejwe gutsimbataza amahoro Irene mu Burundi no mu karere ryatanguza kuri uyu munsi umugambi wajyo werekeye iterambere ridakumira rijanye no kunywanisha Jerome Ndikuriyo kaba avuga ko iy'abantu yumvikaniye bisumba ko baja mu butungane tumukurikire
ko kuva na kera narindi mu Burundi hamwe hariho iby'ubutungane bunywanisha ni amashira hamwe tuvuga agerageza kumviriza abantu mu kibano ibyo rero birafasha cyane no kuvuga yuko impari nyinshi ziherera mu kibano kubera ayo mashira hamwe rero ayo mashira hamwe nayo gushigikira kuko aza afasha mu ntumbero yo gutorera inyishu ibibazo batarinze kuja mu mpari oya iyo bamaze kuja mu bahuza no kuvuga aba hariho ibintu batumvikanye ko ibyo rero tuca tubishira mu gice cy'ubucamanza aho baraba bafatiye ku birego byuyu nuriya hama bagafata ingingo ariko bitarashika mu bahuza bo bari yumvikanira no kuvuga harabamwe guheberanira umwe akavuga ati aha naramurengereye canke undi atahana naramurengereye bijya mu kwirengera no kuvuga yuko na cyane cyane ni ibyo gushigikira cyane kuko amahoro ava mu mutima iyo mumaze guja hamwe mukicarana mukaganira mu gatoro inyishu birafasha cyane gusumbaho muja kwitora ubutungane kuko iyo mumaze kuja kwitora ubutungane burabaha inyishu burakurikiza amategeko bufatiye ku birego umwe wese yagiye arashikiriza icyo gihe rero no kuvuga hariho ugumana akagiriganga muhoga avuga ati jewe ndarushijwe ariko iyo mwitoreye inyishu hagati yanyu mwebwe umwe wese arabona ko ukuri kwatsinze mu ndaharara inzara hakavyuka inzigo rero turakeneye kugwanya iyo nzara turakeneye kugwanya ubwo bukene tuje muri ca gice ca gatatu kugira dutsimbataza amahoro
Radio Indundi Culture inkuru y'imico kama
mwamaze kuvyumva bunaho numwanya w'inkuru y'imico kama inkuru tubashikiza imisi yose ya gatanu uyu munsi tubabwira imiziro ishingiye ku bugeni umuhinga mu bijanye n'imico n'amayagwa nyafrika Ferdinand Mberamihigo asigura ko iyo miziro ihera ku nkwano zo gusaba umugeni atamuntu yakwimpene ikindi avuga muri iyo miziro harimo ko atamugabo yashingira umukobwa wiwe muri kahise aho amenyesha ko iyo miziro yari ifise icisigura inkuru y'imico kama twategwe na mugenzi wacu Alice Ndayize
Mu migenzo yose y'abarundi usanga harimo imigigwa iyo migigwa nayo ugasangirubetsemwo imiziro kuko bishikizwa na Ferdinand Mberamihigo iyo miziro iriho no mubijanye n'ubugeni aha atangura yerekana ko igihe cyo gukwa hariho ibidashobora gufatwa nk'inkwano
duhereye nko mu gukwa aho hambere barashobora gukwa inka barashobora gukwa ivyuma no kuvuga inyerere cyane cyane zari zikozwe mu mujumbu canke mu vyuma abatwa barakwa intama mugabo ntibako impene nabandi basanzwe ntibako impene
ivyo ryavuga ko biva ko impene ari gitongwa gifatwa nkuko kidafise urufasoni
nkuko nyene iryo jambo yumvikana bavuga yuko ihenye saniti kwije nkuko bakunda kubivuga byatumye umenga igira ku gatosi kuko idafise urufasoni nkugoranga umufasoni
Numusi ubukwe uwo muhinga asigura ko hari umuziro waranga baserugo aho hambere.
Undi muziro ni uwerekeye uko aho hambere se w'umukobwa ataherekeza umukobwa wiwe. We nukuvuga yaba yatumye ati nimumperekereze uyu mukobwa wanje umwe nemerera ba mwana.
None ni iki catuma serugo adashingira umukobwa wiwe Ferdinand Mberamihigo.
Mu kirundi nibo kumvise ko ari bisanzwe yuko umugabo ashora umukobwa wiwe fate gukudandaza kubera yarose inkwano gushora ngo umuntu ashore ikidandazwa bwa kabiri kumushikana kuri uwo muhungu ati ndaguhaye mugeni umwabire
niki umukobwa ashitse ahagiye kubaka carazira ko yinjira mu rugo atarose inka y'irembo
urabona ko umukobwa yabavuye iwabo hanyuma kaza rugo rw'umuhungu rwagubatse mu rugo kwaje kuri uwo munsi bamuherekeje imbere y'uko ashika mu rugo babanza kumuha inka y'irembo ntiyinjira mu rugo batamuhaye iyo nka y'irembo ntiyamari inka igihe cyose ahanini cyari kimenyetso barashobora kumuha inka ariko kandi barashobora no kumufatisha mwahana
igihe cy'ubukwe harabaho kandi ico bita impororo ingabire umukobwa yahabwa na sebukwe kugira bashobore kuramukanya
ni ukuvuga umukazana na sebukwe kuba boshobora nokuramukanya canke kuvugana sebukwe yabanza guhorora umukazana yamugabira ikintu nka naho nyene canke ikindi kintu arashobora kumugabira n'ingundu y'igitoke yarashoboka
Ni Ferdinand Mberamihigo arabitangira isiguro.
Uko kuntu biza nuko menga umuntu aguma yumva ati bwa bundi umuntu usanzwe kubera yuko kugira ngo ashobore kundamutsa ashobore kuntuma ikintu ati bwa bundi bisaba ibindi bintu bidasanzwe urumva ko bica biguma byerekana yuko umukazana yatezwa kufatwa yatezwa kwiyumvamo nk'umwana wa kure
none inyuma y'ubugeni hoho ho bari miziro byari bijanye ni mu nkuru yacu yo hanyuma
arise ndayize urakenuye kuri iyo nkuru y'imico kamaro aduteguriye nino kuri iyo nkuru nyene turangije ko makuru yacu ku isa 12:37 nkengurukire mwese mwari ko murayumviriza nkengurukire bagenzanje mfashije kuyegeranya Nkingure kani na Kofi Olivier Rwentware mfaje mwabwi ivyuma Dieudonné niyo yanzigamiye na yabashikirije ndabivuze kwa na yamugira umugoro wa mwiza aho muherereye na gahwane